mwumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Iki ni ikiganiro gisoza umwaka gitangira umwaka mushya. Ikiganiro uyu munsi twahariye kubyaranze umwaka urangiye mu Burundi. Ni ikiganiro mwateguriwe mugenzi wacu Eloge Wirikaneza. Eloge mikoroni yawe.
Urakoze Etienne Karekezi. Abatumva mwese namwe ndabaramukije. Duhere kuri politiki. Uyu mwaka Burundi bwaronse umushikanganje wa mbere mushasha inyuma y'ikomborwa ry'uwahahora arenga iyome bunyoni yari amaze imyaka ibiri muri ayo mabanga. Uyu mwaka Burundi buri mu bihugu amaso y'amakungu yose yatumbererweko bitumwe n'impinduka nyinshi zagiye ziboneka zirimwo ugukurwa kw'ibihano n'umuryango w'umwe bwa Buraya, ukunagura imigenderanire n'ibihugu byinshi hari mu Rwanda imyaka hafi ndwi yagire yiminuze imipaka hagati yacu no Burundi yugaye, ugukura ibihano ku bategetsi bakuru bakuru barimo umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, itorwa ry'abarundi mu nzego zikomeye z'akarere nk'umukuru w'inama nshingamateka yasa n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka twaraye turangije Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse imwe mu nsinzi zikomeye mu myaka ibiri amaze ku butegetsi. Ifutwa ry'ibihano igihugu ciwe cari cafatiwe n'umwe bwa Buraya imyaka indwi imbere yaho. Wa wundi ati abakiramukiwe nibo bakiramutswe. Umukuru w'igihugu ubwiwe niwe yigiriye i Brussels mu Bubiligi ku cicaro c'uwo muryango ahabereye inama y'ibihugu vya Afrika ibihuza n'umwe bwa Buraya kwerekana ko ibintu vyahindutse. Ni nyuma y'imyaka irenga indwi ata mutegetsi w'umurundi yahonoje kirenge. Atahutse Bwana Ndayishimiye yerekanye umunezero anavuga icamushegeshe. Aha hari ukibuga c'indege ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Hariho ikitati joheye kubona hakira Abarundi bacipfuriza nabi Uburundi. Karabonye Abarundi bakeyi bari kurusi. Naratangaye cyane mbonye uwatumira ari umunywanyi w'umugambwe SNL. Ntiyumvira nti none umuntu yoririnde yagiye kugira imyerekano ngaha mu Burundi umugambwe we wari huri. Yemwe navuze nti hari abantu b'imbura bugirire. Rero aho sinabishimye narabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ntibihane Uburundi. Turababajwe n'uko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu. Ni nk'uko bifutse ivu mu maso. Kuko nta n'umwe yabaraba, nta n'umwe yarabakeneye abanuhanura nk'umugambwe SNL kwifatanya n'ujya mugu wa redetabara wifatanya n'iterabwoba mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Congo ukaja hamwe n'umugambwe wemewe n'amategeko muri iki gihugu cacu bakaja kwiyamamaza ngira ngo umugambwe SNL uzoheza utubwire ingene wavyifashe nko kuri abanywanyi babo batumba igihugu. Twabahamagarira yuko umugambwe wo ufise ico ushikiriza tugira amanama mu ntara zose amakomine yose nta muntu n'umwe yaje ndabona yimirirwa kuvuga. Tumenyere umugambo uba ufise akango nongoro nuca habona mbere ubutse ijambo tuwimye ijambo ntugize yo kugira imyerekano kubera ko tuzaba twawimye ijambo ejo ugende mwibarabara ushikirize ivyo vyiyumviro vyawo. Mugaje nize yuko nta mugambo uba ukivuga ngo urabuze aho uvugira n'abakuru b'imigambo n'abakebura barere abanywanyi babo babaha akaranga umutima.
Ibihano vyakuwe ku Burundi inyuma y'imibonano myinshi userukira umwe bwa Buraya mu Burundi Claude Bocu yagiraniye n'abarongoye igihugu harimwo umukuru w'igihugu hamwe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwo mugabo waturuka mu gihugu c'Ubufaransa yavuze ko habaye impinduka ziboneka mu Burundi kuva Perezida Nevaro ye mu mabanga. Yanamwemereye guterera ibikorwa by'iterambere.
Akorwa
mu gihugu arimo bwicanyi. Anshaka niko yagize umukuru wa ligiteka abivuga afatiye ku matohoza ishyirahamwe ryiwe ryakoze.
Ishyirahamwe ligiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 1470 bishwe. Muri abo 619 bari batogwa iziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 barirujwe amazima yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta, n'abandi 956 bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Abafatiwe na nyene basigaye inyuma binabigenewe guko amajana 255 barafashe ku nguvu imwe twita ibya furamu abambere babironka nabo muri leta twabahugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikogwa bikurikira ibyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bahindura
ibi na Karina Tesaki ya no muri DHB ishyirahamwe ritohoza ku mabi yakorwa mu Burundi niko abibona.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, mais on assiste à une dégradation prononcée et
inquiétante. Ariko ibyo biherera ku karimi kareshe gusa hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa nta gikorwa kiboneka nkuko abarezwe gufa n'ababurirwe irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Tukivuga ku bihano umushikanganje wa mbere Gervain de la Kovuca nawe yakuweko ibihano imizi mike amaze kuja mu mabanga mashasha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushuburengero ahavuka babwije ujya Amerika akanyamuneza bagize
twerekwa byashyiriye neza cyane gose biradufasha ibyo turonka mu makungu mwe bwa buraya turabushimiye ko bwabakuye ko ibihano
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze biraturyoheye cyane kandi biratunezereje.
Mu ntango z'ukwa cyenda niho bwanandira ko buca yaje mu mabanga uwo yasubiriye arenga iyo bunyoni yakuwe bitunguranye cyane bisabwe n'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashinga amateka nka Zenon Ndaruvukanye bari muri komite y'inararibonye za CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi basabye abashinga amateka kudatakaza umwanya kubera se Barundi atabasabye gutora ahubwo kwemeza umubera umushikanganje wa mbere
bantu haizi na approbation ntibantu haizi na kwa ngu tutore ego kye tibigenza kute kwa tuko vigenza nukwa tuko emezi zina watu hai na kablo ikenewe na amatora ikenewe tuwe emezi tukoma mashi jeno ni mpuge chibu tukoma mashi aaa
Gervain de la Kovuca yemejwe n'inama nshinga amateka yose harimo n'umugambwe SNL utavuganwe n'ubutegetsi agatongwa Saburongo ye akaba n'umushinga amateka yasiguye impamvu we n'abashinga amateka b'umugambwe wiwe batashimye kubija kw'impaka.
Tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishatse. Mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza kuca bikorera akazi kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka bifashisha inzego zigezwa amategeko n'amashinga amateka na amateka je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe.
Gusa rwasa n'abashinga amateka ba SNL banse kuja kwemeza abagize leta nshasha bagereranije n'umuvinyu mushasha mu rwabya rwa kera kubera atabatavuganwe n'ubutegetsi bayishizwemo. Naho president Ndayishimiye atigeze atobora ngo amenyeshe icyatumye yirukana umushikanganji wa mbere arenga iyo mebunyoni hari abanuganuze ko yoba yiketse ko yashaka kumukombora. Ibyo byagaragariye cyane cyane mu majambo umukuru w'igihugu yashikiriza imbere yaho gato mu bikorane by'umugambwe uri ku butegetsi no mu ndoro yandi ari mu bikorwa rusangi hirya no hino mu gihugu.
Abagwanira kwa bakuru je barandwe maconje aragumutse kuri mwezi ati ntacho reka daguhe intara witware maconje aremera ati nshaka irya ntewe wicanye aragenda amwirimbwa mwezi ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu mwezi akafata ingingo atora ingabo zija kurwanya maconje dore maconje atagira ibyo hari icyo ari kuri yapfuye atabaye umwami maconje ntibasubize inkota mu bubati kuko bazofata ashize none umugenerali hari umuntu yomukara bagaragare kuteta agahirima uwo muntu ni araza ntacyo duhangane ku izina ry'imana nzomuneshe ntacyo umuntu ashobora kubahamura rero nagadabwire mu Burundi ntihazopfa asubiye kuba itembagazo ry'ubutegetsi ntihazopfa asubiye kuba ingwano
imyidogo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yayerekeje ku bacamanza avuga ko bazingamitse igihugu
kubona abarundi bantora bakashyira inzira yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe ibuzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira barizwa ari iki kubitunga mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki na cyane cyane uzirikana neza icyo ujejwe ugazusanga bose bariko bararira
umuto akarira umukuru akarira bose bakarira none icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwe na igihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira ico gihugu ni cahere kandi ari yakorera ubutungane ico gihugu cyitwa ngo iki
yumvire ndagenda mu komini
nyine cyubahiro mukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cy'abacamanza ubukene dufise tubutewe n'abacamanza ubuntu kironka urubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ntugitunganirize ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu butegwa n'abacamanza aha muri ko muravuga ngo sivyo kandi ni ya pa justice publique iri ya justice privée tugende kugira rusasuma imanza ibihumbi amajana abiri na mwashyize mu mabanki urumva abantu ibihumbi amajana uno munsi bashatse bo kwicara mwumva harimwe bataruzingahe umubyeyi ahitanane n'abana biwe baje kurwana kugira ngo ubutungane bw'abutungane mwumva ari abarundi bangana iki bagira bicara amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere y'uko ndira reka mbaze gende ndirire imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpera ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se barubye urazi guhita guheza kubwira ngo papa ugacumuriza wakarira gahwera kandi umurenganije ariwe umurenganije kandi mwiyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira buse reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta asambere general y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10 reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumve ayo marira yanje basi muyumvirize basi muyumva marira yanje fisi abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntabwo baburana murabona muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburane umurundi asigaye yanka ewe kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye none icyo gihugu kizotera imbere gute muzoro nk'imiduka mukoresha gute muzoro nka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere riparibaye nta mahoro
na perezida ndayishimiye yatanyuzwe igihugu ciwe uyu mwaka cagiye kironka abaserukizi mu nzego zitandukanye zo mu miryango y'akarere harimwo we nyene yatorewe kurongora yase mu kiringo c'umwaka hari mu kwindwi uwundi murundi yatowe mu kibanza gikomeye inyuma y'utwara urukiko rwa yase ni Joseph Ntakarutimana mu kwezi kwa 12 yashimwe kuba umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango w'uburasirazuba bwa Afurika yanabaye umurundi wa mbere atwara urwo rwego atashe ku itariki ya 24 kwa 12 yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura uko yiyumva
kugira igihugu cy'ubundi cyongiteka nka hirya ibintu by'imboneka rimwe ibikorwa nk'ibi ubundi buzosubira kubirangura haciye imyaka 30 kuvuga yuko ubundi busubira kurara amabanga nk'ayo gutwara rya inama nshingamateka haba imyaka 30 ni iteka ku gihugu cyacu Burundi ko natwebwe ntitwagiye twitumwe twagiye turungiswe n'indongozi za kino gihugu turashaka mbere yuko twoshimira mukuru w'igihugu cyacu Burundi mwebwe ku mutima kubona yahisemo twebwe muri benshi tumushimira kandi tumwizeza yuko tuzazomutekereza tuzazotekereza Burundi n'abarundi turashaka no gushimira rero n'indongozi z'umugambwe uko ubutegetsi CNDD-FDD kuko ari nabo batureze tugiye dufise ishaka yuko mu gihe imyaka itanu tuzomara hariya tuzoyimara ibintu bihugu turi kumwe mu karere bizovuga biti Uburundi aho bwari bwo bwarongora rya nama nshingamateka kwarabonye akarusho budusigiye isemo tekure cyane kuburyo bavuga bati bwa bundi Uburundi batwetse koko aho natwe tuzobandaniriza dushima kandi hubatse neza ku buryo bitazobagora twifuza rero yuko namwe nk'abarundi mwodufasha tukadutera intege kugira ngo iri teka twari dutewe rizebe iteka ry'Uburundi iteka ry'abarundi bose
mu nama nshingamateka yase mu basasa yo bashasha harimo umudepite w'umugambwe senere Katike Zimana yemejwe n'inama nshingamateka y'Uburundi umugambwe wiwe wamukuye kw'amaboko agatoro wasabye amubabaje aburuka bikika
abashinga amateka w'umugambwe CNL twitabiriye ibikorwa mugabo twabonye umenga harimo ibintu biteye amakenga duhitamo kutinjira bamwe barose ubutumwa ejo mu ijoro ijoro rikuze cyo baga telefone kari kangoye nabibonye mu gitondo yuko dusabwa kugenda mu bikorwa ntibatubwira ibyo bikorwa tuca gukora ibyari byo turagamburuka turagenda hanyuma tubajije ababijejwe ko botubwira ibiri ku rutonde rw'ibyigwa kuri uno munsi nawe batubwira ngo ntabyo bazi mu nyuma turagerageza kubabaza batubwira bati nibyo kwemeza abashinga amateka bazoja mu nama nshinga amateka y'akarere k'ubuseruko bwa Afurika hanyuma turabaza ati none mwotubwira urutonde rw'abaja kwemezwa batubwira yuko bidashoboka mu bisanzwe y'abantu baja gutumwa muri ubwo butumwa batangwa n'imigambwe kuva mu gambwe wacu akemezwa nibisanzwe mugabo twe tugiye kubaza amategeko icyavuga kuko hajya ntibatogwa ku mategeko y'inama nshinga mateka y'u Burundi ntibatogwa kwibwizwa shingira ishingiro ry'u Burundi batogwa hisunzwe amategeko y'akarere amategeko nibaza uko bitegekanya babicurikiranije uri umushinga mateka ugashaka kuja kwitoza muri iyo nama nshinga mateka ubanza gutanga imihoho nuja gutanga imihoho wamaze gutogwa urumva rero iby'u Burundi ko nuko nyene ibintu ibiri hasi tubishyira hejuru ibiri hejuru tukabishyira hasi tukaca tuvuga yuko igihugu cyotera imbere gute
u Burundi uyu mwaka dusoje bwari yunze kandi n'igihugu kibanyije u Rwanda byari bimaze imyaka irenga indwi birabana y'ingwe byagaragariye mu kugurura imipaka hari kwa 39/9 uwo munsi nyene umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana yavyandiye kure mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuko bitari bwemezwe ku mugaragaro hafi y'ukwezi nyuma yaho umushikanganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro yaje kwemeza ko imipaka yuguruwe ariko ashimangira icyifuzo ca leta y'u Burundi cyo kubona Kigali iyiha bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera nkuru nziza mu 2015 bagakubitwa intaye mu gahanga n'ubutungane bw'u Burundi
kujya tutitorera abavyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye nico gituma tubwiza ko uko dushoboye kose kugira ngo dushobore kubana neza ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe haba mu mazi ku mipaka terese n'ibindi abanyarwanda cyangwa abarundi abatanzania abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi ata kibazo na kimwe biteye niyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma gacahungira mu rugo rukurikira ubwo rugo rukurikira n'umugire migenderano imeje neza cyane mu gihe umusuma akiri mu ico gihugu akiri mu muryango bambe bamugaburira bamujyanika mwumva ko bitokunda tukizera yuko ico gihugu kibanyi kitoguza imigenderano myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri no kugumana abantu kubyukuri ataco babazanira mu bijanye n'imigenderano n'andi makungu no bita yuko hugara arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako
abanyagihugu bakoresha imipaka hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanye iby'ibyabwa bigari bya Afrika babwije urya Amerika uko babyakiriye
nakiye mbona ibintu nta kibazo biteye cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo nanafunguye banyeretse aho maresitora ari ndafungura nta kibazo
cyane cyane ari ingo zari zarabuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko kwaragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza
twarashobora tuko ari mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukabona utudufaranga twabasha kurabutudaga
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka
nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana
abarundi bagarutse ndetse twumvise tubihimiye kandi nabo baje banyotewe no kugira ngo babone n'abanyarwanda ubu rero ubwo mumbaze ubu uyu mugabo tubonaniye aha muri iri soko gutya nkakuriya niho twari tubonanye mfite ubutoto kuko nje ncuruza amabizo nyine
kuko twagiraga ngo dushake ukuntu tubone uturyo batuzaniraga hano ngo duhahirane bikanga wakinyuza bagufata ukabuhuye n'ingorane ariko none kuko bwo bafunguye umukuru w'igihugu akaba yatugiriye izo mpuhwe rwose n'ahandi hose kuri imipaka yose bafungura abavandimwe bose bahahirane inzara igabanutse kandi kiba kibisimu cyageze ku mafaranga 1500 none se yaba abarundi bambukaga twari kubona ibiryo ku buryo bworoheje icyo cyo kinyumba kiri ku mafaranga 500 kandi twazaga kikigurira na 20 mu gihe bagenzi bacu bazaga
namusabaga ngo natwe nubwo umupaka wacu wabweye nyine bweyeye na ruhororo ariyo mabaye nasabaga ko natwe yagira ikintu dukora natwe tukabara natwe twahambukira tujya duhura n'abahariya twebwe hariya imabaye baturuka imabaye twahahiranaga noneho twakwishima kurushaho cyane ko bindi twishima ibyakoze birahagije n'ibindi nta n'icyamunanira umve kwadi umve byose ntacyo atadukora n'ibindi byose ntegereje nanjye ko nakumva avuga ati abanyabweye abo mu murenge wabweye nabo bahure n'abarundi bavandimwe babo ba ruhororo baba ari bugufi kuko aribo dushyikirana neza bo turaturanye neza
aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro baje nyirabyumvise guhereje ko bafunguriwe turanezerwa pe bavuga tuti imigenderanire ubigenze neza umve abaturage twanezerewe yaje nk'imyumbati amakara
munyuma leta ya Burundi yohereje intumwa zija guhimiriza impunzi zahungiye mu Rwanda gutahuka zagirongowe na Lieutenant General mu gipolisi andrenda yambaje
ubutumwa dufise guko leta y'u Burundi yifuza cyane cyane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano yerekeye ibikorwa by'ubutunzi yerekeye ibindi byotuma baguma hanze ahubwo bihute bagende gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu kugira imigambi y'iterambere igihugu nabo nyene biteze imbere dukura umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda umuzigo wo kufasha izo mpunzi impamvu nyinshi zatumye bahunga icyo gihe zisa nizaheze ariko bose ntibahunze kimwe hariho uwo bakumbure ivyo vyaheze we bitamuraba yifuza ko ivingwane ziwe nawe zova mu nzira abafise ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'imburano bafise n'ibindi bitandukanye ivyo navyo nyene tuzabishikiriza baheze barabe abo nabo bagifise izo ngorane nazo nyene zive mu nzira kuko uhunguka no guhunguka ushatse ariko kandi no guhunguka umutima uri munda
umunyamabanga ntayegayezwa mu shikanganji bujejwe impunzi Philippe Habinshuti yemeje ufatanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri icyo gikorwa
kwana maganije kuri experience n'ako dufite tubereka ko ari yo ntambwe ya mbere kuko umuntu wahunze igihugu ikintu cy'amere cyatuma afata umwanzuro wo gusubira muri icyo gihugu nuko ubuyobozi bw'igihugu bumugaragariza yuko cyatumye ahunga cyangwa se n'icyamubuza gusubirayo kidahari ndetse ko n'ibibazo bishobora gukomeza kuganirwaho kugira ngo urese yumve yuko atashye ariko atashye ahantu atekanye afite umutekano iki rero ni ikintu urizi gahunda zo gucunga ibijyanye n'ibibazo by'impunzi nicyo kibanze niyo ntambwe ya mbere kwiye guterwa tukaba twishimira ko yatewe uyu munsi
mu ikambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda hari impunzi z'abarundi hafi 39,000 abahaba berekanye impungenge bafise zo gutahuka izo mpunzi zahunze igihugu mu 2015 inyuma y'imvururu n'indyane byaturutse ku kindi kiringo cyateye imari ijanya kugendera Perezida Pierre Nkurunziza abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari bavuzeho gihonyanga bwizwa nshingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha uyu mwaka ntingingo urukiko rwa EAC ruyobowe n'umurundi Network Kayobera rwafashe muri iyo dosiye yamenyekana mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yabikurikiye
Kubwingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifitiye kopi igenwa n'ikiringo cha gatatu canya kwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimo nibwirizwa shingiro Nurubanza gwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahirize bwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015
umunyamategeko wa Dieudonne bashyirahishize yari mu bari baritwaye muri iyo sentare yabwije urya Amerika cyagikuye gukorwa
iyo sentare yemeje yu umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irenga ndwi tugira ku kinyoma tugira ku gikenye
Tugarutse hagati mu gihugu ku ncuro ya gatatu leta yankiye amashyirahamwe n'abavyeyi baburiye abana mu kibimba hagati na hagati mu Burundi mu bwicanyi bwakurikiye urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 kuja kwibuka ababo. Kamanse mushano haserukiye ishyirahamwe ya Sejo Notiza Cirimoso yahanira inyungu z'inkewa z'abatutsi yavyiyamirije.
Baraberetse ko arandi mashyirahamwe baheruka kwemerera zazirikana zavode zozo nta n'uruhusha zisaba abantu batase umuntu umwe agaca avuga ngo tube turisubirije hamwe yibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye shumite n'ubwota mu mutima nuko tubibona
mu rw'igihugu rero kunwanisha no gusubiza hamwe abarundi sever nabo bakomeje kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi mu 1972 no kwemeza ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Pierre Claver Ndayicariye mukuru wa Sever.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko Perezida Nevana hava muri ubwo bwoko akaba yanaroye mu ishyamba kurwana yiteguriye kumusesera amaraso yavuze ko ataragera kwayo mahano yitweho nyabwoko.
Hari abacabaza bati none ko seve yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu mayi uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha akamanyu reka tuya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero bakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ibi byaguye neza amashyirahamwe yahaniye inyungu z'inkewa z'abatutsi
yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki
hakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashyirweho itegeko rihumuriza imigwi y'abandi bose kandi hagaca hashyirwa mu mugwi abantu abashinga nahe n'abafasoni ibyo n'ijambo ari abantu amakemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kabuze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha uha umwizero abarundi
turetse amakungu n'amashyirahamwe yakorewe hagati mu gihugu arimo mu rwego rw'igihugu jejwe hagati y'akazina mu Hussein Dahash yemeje ko habaye impinduka zikomeye mu gisata cyo kubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Sixte Binyini Muraba mukuru wa CNDH yabigarutse ko kuwa cumi na kabiri hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu.
Uwo munsi uhimbajwe mu gihe Uburundi bwanaguye imigenderanire yabwo n'amakungu. CNDH irashima ko kuva amasezerano mpuzamakungu yemejwe hamaze kurangurwa ibitari bike mu bicwanye n'agateka kazina muntu. Mu byaranguwe harimo amategeko yashyizweho, ingingo zafashwe, imigambi yashyizweho, hamwe n'inzego z'igihugu zishinzwe guteza imbere agace ka zina muntu. Aho twovuga nk'umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kurekuranira, umugwi ujejwe iby'amatora, hamwe n'umugwi ujejwe no kurwanya ihonyabwoko, hamwe n'ubushikiranganji bw'agace ka zina muntu. CNDH yongera kuri urwo rutonde amategeko atandukanye yashyizweho nk'irikinga rigahana urudandazwa rw'abantu, itegeko rikinga mabi akoregwa abakenyezi n'ayandi. CNDH isabye inzego z'ubutungane kwisunga amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye no guca imanza. Irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko. Irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu.
Ariko amashyirahamwe yatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi nayo yaba y'abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitotezwa ry'abatavuganwa n'ubutegetsi ryakomeje murindi niba ritarushirije uko byari mu myaka ishize. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Eroje ulika neza na kibate gulie da bifurije mwaka mwiza mubanyu na mubzanyu uza nuzo basange ya huu wabasize. Kibukanye wakarijoshe ata uka mwakile kakabuze. Na yukula amba bitangwa narurema tuimusabe na hubuta.
Turagushimiye Eroje ulika neza ku kiganiro utugejejeho namwe nshuti mwatwumvise mwese nongere mbashimire mbifurize umwaka mushya muhire uzababere umwaka w'ubuzima bwiza. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi murakarama.